Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu munyonyo mwaka w'2021 mwiriwe nikaze nshuti namwe bakunzi muri aya makuru ngira ngo ndabashikirize agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imanza zirenga amajana tatu ku manza zirenga amajana tanu zakiriwe na sentare ya karere ka Afrika y'Ubuseruko nizo zacitse mu myaka 20 imaze ishinzwe bishikirizwa n'urongoye iyo sentare mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yamara harabandi babona ko harama dosiye ishika ko iyo sentare igasha nizyo umushingwa manza Diodone bashyirashize aza kudusigurira mukanya. Muntwari bere naho mu gisata camagara y'abantu abimirije gukora ikibazo cy'akazi mu ntara ya Makamba bari n'amakenga ku murwi washizweho n'ubushyiranganje bw'amagara y'abantu ngo ukoreshe icyo kibazo muraza kubyumva mwido nido. Bamwe nabo mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi yanduta mu gihugu cya Tanzania batunze ibitungwa bazindutse bafatwa n'igipolisi ibyo impunzi bibona ko ari ukubaburabuza batebomoke basubire mu Burundi ku nguvu kaje.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubaha ikaze mwido nido muri aya makuru duhera mu gisata cy'umutekano muke kuri inkuru kiye ku masonga. Ikiziga cy'umukenyezi cyaratowe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mutumba na komine Bweru mu ntara ya Ruyigi akaba yamenyekanye ku izina rya Gonzague Nitunga w'imyaka 30 akaba yarafise abana batatu. Ikiziga ciwe cyabonywe n'abari bazindutse mu mirimo yabo imvo n'uburyo yishwemo bukaba butaramenyekana. Amakuru avanga aho mu ntwaro yemeza ko yafashwe ku nguvu imbere y'uko yicwa. Gonzague Nitunga yari yabonywe ubwa nyuma ariko asangira urukanywa n'abagabo babiri muri kino gihe abo bagabo babiri bakaba bari mu mino y'igipolisi kumvo z'amatohoza. Tubananye amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutungane mu karere kuva sentare ya karere ka Afrika y'Ubuseruko ishingwa mu mwaka w'2021 yarakiri imanza zirenga amajana tanu muri zo izirenga amajana tatu zaraciwe byashikirijwe na Nestor Kayobera mukuru w'iyo sentare kuri uyu wa gatatu mu kiganiro haya bamenyesha makuru bucahahimbazwa imyaka 20 irangiye iyo sentare ishinzwe uyo mwimbo mwiza ngo wavuye kwitunganywa ryiza mu bijanye n'intwaro n'icungerwa ry'ibikorwa. Kurikira Nestor Kayobera n'umukuru w'iyo sentare.
Hari rwa bikomeye bizoba tuzemeza by'umwihariko icigwa umugambi wa sentare uhinyanyuye w'2018-2023 uko tuzaba kwerekana uko tushaka sentare iba imeze gushika muri 2023. Turashimira rero ibihugu byose dusa yuko abakuru b'ibihugu bafashe ingingo yuko urongoye sentare n'umujije Kizigenza wa mbere ko baba yarusha kugira ngo bashobore gukurikirana neza ibihugu bya sentare. Dusa yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu yofata intambwe kugira ngo abacamanza bose nabo nyene babe permanent bagume yarusha kugira ngo abene gihugu ndetse na leta ashobore kuronka ubutungane ariko buronke mu mwanya mwiza kubera yuko imanza ni nyinshi ko kuva sentare itanguye hari imanza irenga amajana atanu zimaze gushingisha mu sentare. Kubera yuko imanza irenga amajana atanu imaze kugira sentare niyo sentare ya mbere mpuzamakungu imaze kwakira imanza nyinshi nta yindi sentare n'imwe ihari mpuzamakungu irakira imanza zingana gutyo nta nimwe ihari ku isi. Kuba ko imaze kwakira imanza zirenga amajana atanu sentare imaze guca imanza zirenga amajana atatu nubwo hasigaye imanza zirenga ijana na 50 zitaracika zimwe ziri mu zo tuzobanisha ngaha ariko kandi tuzofata n'akanya ko gusoma izashiwe rero nizo tubanisha si imanza z'Uburundi gusa ni imanza z'ibihugu byose uko ari bitandatu kandi ni imanza zikomakomeye. Tubashima rero tuvuga kuti na kanya keza n'abarundi bazoba bafite akanya bishobotse bashobore kuza kuraba ukuntu sentare yo mu karere ikora ukuntu isoma imanza n'ukuntu ziburanisha.
Sentare ya Afrika y'Ubuseruko ngo iracyafise byinshi bikigoye kuko hari amadosiye ishika ko igashana cyane cyane ayakingira agateka kazi na muntu mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko bishikirizwa n'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abashingwamanza bo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko umushingwamanza Diodone bashyirashyize avuga ko abacamanza bagize iyo sentare bashyira imbere inyungu z'amareta ari nayo aba yabagenye muri ibyo bibanza asaba nyabuna iyo sentare gushishoza kugira inyuma y'imyaka 20 imaze ikora ishira imbere ugukingira agateka kazina muntu be na demokarasi mu bihugu bigize uwo muryango Maître Dieudonné Bashirayishize.
Twari twaragerageje mu gihe twari muri ayo mabanga gukorana n'andi mashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politiki muri Afurika y'ubuseruko kugira ngo iyo sentare bayigerageze kwihubwigenge bukwiye ariko ntibyanashobotse. Ikindi kintu iyo sentare ikibuze ni ikintu abaminisitiri bagombye guhindura muri 2012 aho bifuza yuko yoba sentare yiga ihonyangwa ryose ry'agateka kazina muntu. Kubera uno munsi ntibyabishika akagira amadosiye ajyanye n'agateka kazina muntu yigwa hafatwe ku ngingo za 6 mu bijyanye no kubahiriza amategeko asanzwe ari mu bihugu, ariko si cyo biti ni juridiction des droits de l'homme. Ibyo rero iyo biba bikuguruka umuntu wese arenganijwe agashobora kuyitura hanyuma batarinze no kuraba umwanya muto cyane babaha iminsi 61 ku bintu bita de juridiction régionale. Hariho rero ibintu byinshi bitegerezwa kubanza gukorwa ujanye n'abacamanzi ingene bajaho mu bijanye n'umwanya sentare yo abantu irashobora kuyitura kubera iyo minsi 60 ko mu Burundi niyo umuntu akoresha mu kwitura sentare nayo inyuzwa. Cyane cyane rero bakanayiha n'ubwigenge bakayiha uburyo bakanaraba n'abacamanza bajayo kuko nta muntu yoba asanzwe adatanga ubutungane mu gihugu ciwe ngo azanwe n'uwo nyene yari yamushyizeho kugira ngo abugondeke washikaho hejuru akora ibitangaza. Sentare yacu afise ibintu byinshi bigoye muri ino myaka hoho byayangaye ku buryo ubona yuko hari amadosiye bakora ko bagasha kumbure kuko bavuga bati dosiye yo mu gihugu kanaka tukagira icyo tuyivuze ishobora kugira ingaruka no mu gihugu iwacu ugaca usanga rero n'uruhererekane. Sentare uno munsi nibyo naho iri kwimbaza imyaka 20 yari ikwiye kuba imyaka yo kuyumvira ingene ishobora kubandanya ibaho atari ugusigiririza atari ugukora nk'abantu bagize Imana bakaje hanze guca amahera menshi, ahubwo ari ukuraba inyungu bariko barazana mu guteza imbere agateka kazina muntu mu guteza imbere demokarasi muri Afurika yose.
Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanya mu gisata cy'ubutunzi.
Inzamba
kumastasiyo atandukanye mu gisagara cha Bujumbura ahari gitoro harangwa imirongo miremire kuri uyu wa gatatu ni mu gihe ejo kuwa kabiri ata gitoro carangwa mu gisagara cha Bujumbura cyose naho caboneka camara umwanya urumerumara ibituma abunguruza abantu n'ibintu bemeza ko akazi kabo kabatunga imiryango gasa nakahagaze basaba ko ababijejwe botorera inyishu icyo kibazo. Ido nido na Raoul Nkengurutse.
Mu gisagara hagati ahaboneka imirongo miremire mu gitondo cyo kuri wa gatatu niho kuri stasiyo yahoze ari Engeni iri hafi yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura n'ishyirahamwe ryo kugurana na miteke, ahandi ni kuri Boulevard de Riprona kuri stasiyo Kobire eka mbere no kuri stasiyo kwa katikati no kuri stasiyo muri quartier asiatique irabana na Sinekameo. Hamwe muri ama stasiyo abunguruza abantu bemeza ko bahashitse mu gaturuturu kubera bumvise ko hazanywe igitoro naho hari aho batariko baragitanga, ahandi ho bariko baratanga esanse gusa mu gihe bemeza ko atamazutu bafise. Abatonze bavuga ko bapfa gutonda kuko kenshi naho kiba kiriho kiratangwa abari inyuma ntibashikigwe kuko gica gihera mu buraru bw'igisagara ca Bujumbura. Mu gaturuturu imiduga amapikipiki n'amatukutuku yarazashitse kuri station iri kwibarabara ryo kwa Kanyoni hafi y'ikiraro kigabura quartier y'Indwi ya Ngagara na Cibitoke. Abari aho bemeza ko kubera ejo atagitoro cabonetse bahisemwo gutonda aho bacumvise kuko bitokunda ko bakora imirimo yabo ya misi yose kubera ikena ry'igitoro abiyunguruza mu gitondo ntibiborohera kubera ubukene bw'imiduga yunguruza abantu ibatuma bacegwa ku mirimo. Ikindi ni uko ahari gitoro kubera imirongo miremire uruja n'uruza mwibarabara rutoroha. Abakora ku mastasiyo atandukanye bavuga ko batanga igitoro bafise iyo giheze bakarindira ku ikindi kiza, ahataboneka imirongo hoho ni ukuvuga ko atanima riba ririho. Abunguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura bari bahawe amastasiyo baronkera ko igitoro ariko bemeza ko bitaborohera kuko kenshi kitaboneka iminsi yose no ku masaha bagishakirako. Ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bukaba bwari bwafashe ngingo kugira ubukene bw'igitoro bwibonekeza ntibuhungabanye ibyo kwiyunguruza mu gisagara cha Bujumbura. Ingingo atakinini yafashije kuko abafise ingendeshwa batonda aho bumvise igitoro kiri. Ubukene bw'igitoro bukaba bumaze hafi amezi abiri bwibonekeza mu gihugu, aho iyo hatabuze amazutu wabura esanse canke iyo kibonetse kitamara indwi zibiri kidasubiye gukena.
Ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu nuko habuze ikigega cy'intega bizoza cy'igitoro biri muri bimwe mu bituma igitoro kikibura cyane mu gihugu. Umwihwezo ubishyira hamwe Parseme Faustin Ndikumana arirongoye ahanura leta kwiyumvira mu maguru masha, aho yosaba imfashanyo canke ingurane yihuta yoza gutorera inyishu ikena ry'amafaranga y'agaciro. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye Parseme.
Ubwa mbere igihe udafite soko strategique ni ukuva ko igitoro ufise ari nk'iki kibaho ku munsi ku munsi, nuva habaye n'ingorane na ntoyi ntushobora gucuruza icyo wikoraho kugira ku isoko ugumuronka icyo ushobora kuhashyira mu gihe habaye ingorane. Ni ibintu bibabaje kubona gihuha nk'uko wacu cyatugiye tugira soko strategique umwe ni y'amezi atatu cyangwa atandatu, ibindi bo gusanga bisa na soko y'umwaka wose. Ngabo twebwe d'amezi atatu ni ukwezi, urumva nta soko strategique dufise. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri n'ibindi z'igitoro, urumva igitoro kiva hanze kirafise ubucinjiza kandi cindwa n'abikorera utwawe si leta icinjiza. Mu gihe rero udafise abacinjiza bakwiye bashobora kuja muri konkiranse bakacinjiza ari benshi, naho nyine n'ikibazo. Nta monopoli kuri kubihari kuko ugihaye nk'umuntu mikaja muri monopoli igihagize ingorane kishashinzwa nande muri umwanya gihuta no kuvuga yuko ningene cinjira uraraba abantu bakajanga kugiranse babiri batatu bangahe ari kubishura ngo atuti uyu vyanse uyarabandanya. Cha gatatu namahera yo kuriha abafurmisere, amahera turi abafurmisere n'amadovize abwiriza kubona kugira abakirungika bashobore kuriho utabarishe ukabara gikoma numba hazogira stopati ntitukuriha kuko ntuburi kurari. Ivyo rero tubirabiye kuri balance commerciale mu 2014 twarabona neza yuko amahera ava mu byo dushorera hanze wasanga ibigwano kwashara gukwiza ni gitoro dukendera ku mwaka ku mwaka kuri kwa chama do visa kirahari leta cyo gitorera inyishu arahamba kuri credit diligence ari mfashanya ari ibyo byo byose icyo chama do visa leta kugira gitorera inyishu kugira abo baturi gitoro bariho. Icya kane rero ni igiciro reyeri, igiciro reyeri kuko nujya muntu yize igitoro ategeza kunguka ni ukuraba nyumba cyaduza kwiza ko kuza makungu. Mbega leta yahize amatakisi angana gute kugira wa muntu abandanye yunguka kandi nyumba leta idashaka ko igiciro kiduga ku isoko? Urumva no kuraba neza yuko uko leta yabikoze nujya muntu akinza ko nta muntu yinjiza igitoro n'umwinzi igitoro n'umukomeresa n'umugwiza atunga ntashobora kwinjiza homba. Umva rero mu giciro bibaye n'ingorane tuza gufatira gwiciro reyere leta nyimbiho amatagisi heba yayakwiye vyanse naho mba bashobora kuduza bakaza mbwa igihambaye n'ubwitoro igihozi igitoro gitora inyishu ku buryo ibikorwa bidashobora kuza birahagarara.
Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme yishinze gukangurira Abarundi ngo bahindure ingendo bashike ku iterambere rirama.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Radio Inzamba mu makuru ajanye n'intwaro ibereye abakozi b'ishyirahamwe Afritextile rikora impuzu ryo mu gisagara cya Bujumbura bazindutse bahagarika akazi kuri uyu wa gatatu basaba ko amategeko agenga akazi n'abakozi yo kubahirizwa, hakaba n'ibiganiro hagati y'abakozi n'umukoresha. Abo bakozi byari bitegekanijwe ko bahabwa umubonano n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe, bakaba batashoboye kugenda kuvugana kuko hari igipolisi batinya ko boca batabwa muri yompi. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
abakozi b'ishyirahamwe Afizekitire bahagarita akazi bavuga ko babitumwe n'uko ubuyobozi bukuru bw'iryo shyirahamwe butubahiriza amategeko y'abakozi n'akazi. Ikindi ngo n'uko n'ibiganiro bagiranye atacyo byashitse ko ubuyobozi uyu munsi bukaba bwikoze mbere no ku gipolisi.
Ibintu byatumye haba greve cya mbere, amategeko abiri y'ihinguriro yubahirizwa, hamwe n'amategeko agenga code travail nayo nyine yubahirizwa. Twatumye ko especiale de nage travail baragiye batwumvira mu biganiro tariki zitarasi z'ukw'icumi harabaye ibiganiro.
Bumwe mu rurero batanga bw'ibitagenda neza harimo ubusumbane bw'imishahara budasanzwe muri iryo shyirahamwe.
Nacho kunavuga neza yuko ibintu bikunganisha imishahara abakozi hari gusumba fugane mukego mushira gusanga hari abantu binjirwa bise diplome ni bivuze ko bimwe akora kazi kamwe ugasanga umwe afite salaire de base uko kwishyura karanje bi abandi baje mu nyuma bakaronka salaire nkana abandi baje mu nyuma bakaronka salaire nkana abandi baje mu nyuma bakaronka 250,000 francs bakabikora bisuzwe uwasaba ingo mu wundi niyaturuka rero yumva ko bishushanya n'amategeko.
Bavuga ko ihagarikwa ry'akazi ryabo ryakurikije amategeko ko kandi byamenyeshejwe inzego zose nk'uko amategeko agenga akazi n'ishyirahamwe abitegekanya. Bakavuga kandi ko n'ibikorwa bibayabaye byabandanije gukogwa. Umuyobozi mukuru wa Afizekitire Gilbert Nzeyimana avuga ko abakozi bahagaritse akazi badakurikije amategeko. Avuga ko ibijanye n'inama n'ingingo ari by'ishyirahamwe arongoye rikurikiza, ko mbere hari hatekanijwe inama inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu. Kubijanye n'igipolisi asigura ko ari abaje gucungera umutekano ngo ntihagire ibihaba byonekara mu ishyirahamwe.
Baje Nzamba, tukaba twahavuye tumenya ko inama yari itegekanijwe yahuza ubuyobozi bwa Afritextile n'abaserukira abakozi bahagarariwe n'abagenduzi bo mu bugenduzi bukuru bw'akazi yabaye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Abaserukira abakozi atariho bari, abo nabo bari bagaragaje amakenga bafise kuba polisi baboneka ku bwinshi mu nyubakwa z'ishyirahamwe Afritextile. Intwari ibereye kandi mu gisata cy'amagara y'abantu umugwi washyizweho ngo ukoreshe ikibazo cy'abimirije gukora ikibazo mu bushyiranganji bw'amagara y'abantu ngo nta cyizere ufitiwe, bimenyeshwa n'abimirije gukora icyo kibazo. Uwo mugwi washinzwe n'ubushyikiranganji bw'akazi bufatikanije n'ubw'amagara y'abantu ngo uze ukoreshe ikibazo mu ntara ya Makamba kuri uno wa gatanu. Ni inkuru dushikirizwa na Diane Nkurunziza.
Nkuko bivugwa na bamwe mu baganga n'abazokora ico kibazo ngo uwo mugwi ugizwe n'abari mu mugambwe CNDD-FDD de bonyene, abari mu bakora mu gisata cy'ubuvuzi bakavuga ko atacyizere uwo mugwi bubwirira mu ikoreshwa ry'ico kibazo, na rijya hakumiriwe abaserukira amasendika yose y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ivyo biremezwa kandi na bamwe mu barongoye amasendika, aho bavuga ko ikoreshwa ry'ico kibazo rizujamwe amahinyu nkuko vyagenze mu bibazo vyaheruka gukoreshwa muri ubwo bushikiranganji. Aho bakavuga ko ubuheruka hari bamwe bahejeje gukora ikibazo baca baje inama n'abakoresheje bahindurirwa impapuro bakoreyeko bashiramwo zishasha babanje kubisubiramwo. Aho bamwe ngo bakaba batanze amahera, abandi bakaba ngo babikorewe kuko ari abo mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo biranemezwa kandi na bamwe mu bakora ico kibazo barimo bari bakoze ibibazo vy'imbere y'iki, aho bafise abo bazi basubijwe impapuro bakoreyeko bagashiramwo izindi bakoreye ahandi inyuma y'ikibazo. Abo bose basaba umugwi ujejwe gutunganya ico kibazo kutagumiza uwo mugwi ukuri, na rijya bamwe mu bakoresheje ayo manyanga bagarutsemwo badomu rutoke kurongoye intara y'ubuvuzi ngahe Makamba. Tubamenyeshe ko uwo mugwi ugize n'abantu batanu harimo abaganga babiri, umwe arongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba bene urongoye akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake. Kuri abo hiyongeramwo abakora mu bindi bisata bya leta, aha twovuga umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'inkino n'urwaruka, uwuserukira igisata cy'akazi mu ntara ya Makamba, hamwe n'uwutwara igisata kiraba iby'iterambere ry'ingo n'umuryango mu ntara ya Makamba. Abatanze amadosiye ngo bahiganirwe ivyo bibanza bose bakaba ari 40, harimwo abaforoma 34 hamwe n'abize ivyo gupima 6. Abatari bake ngo bakaba batashimye kuzana amadosiye kuko bazi ko atamuco uzoja mu gutanga ako kazi. Abandi nabo bakavuga ko bamaze ikiringo kinini barahejeje amashure ngo batacibuka. kugabanuka nivyo bizi ntitwashoboye kuronka kuri telefone muganga Ntirangi bagira Oscar arongoye uwo mugwi w'intara ujejwe gukoresha ico kibazo kugira ngo aduhe umuco kuri ayo makenga yabimirije gukora
arakoze Diane nkuru nziza dusozera makuru twabateguriye mu gisata cimpunzi kuri no wa gatatu mu gitondo igipolisi cha Tanzania cyazindutse gifata impunzi zo mu kambi ya Nduta zifise ibitungwa umwe mu barundi baba ngaho Induta akavuga ko aragatotezo kadasanzwe kugira ngo izo mpunzi zihebe zitahe ku nguvu mu Burundi uyo munyagihugu asaba igihugu cha Tanzania kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Amakuru dukura mu ikambi ngahe Nduta atubwira ko abanyagihugu bafashwe kubera bafite ibitungwa bororera mu ikambi kandi hari itegeko ribibuza. Inyuma yo gutanga imyirondoro yabo baciye bajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi ngahe Nduta. Umwe mu banyagihugu bahungiye muri iyo kambi avuga ko atakindi leta ya Tanzania irikira bikorera atari gushaka kwizo mpunzi zitahuka ku nguvu mu gihe mu Burundi atamutekano hagije uhari.
Yarero ekatangamitswe kiburundi n'atuzida wenyine ndashimiye yaremeje ko mu Burundi atamutekano yavuze ko ari mu Rwanda none ndabitwe mu buhungiro tunguke tuje mu gihugu cy'intambara ko yari bumbiye imbere y'abatumijugu n'amaresta mu nama nkuru yawe nyine ufite icyenda arabisubira atangamiye abibwira perezida w'igihugu abubwiye yuko hafite akazi mu bumwe bizanye leta yiwe none ko tubwira ngo twiyandikishe duhunguke duhunguke tujya tujye heya ko n'ubundi atamutekano hari
umunyagihugu asaba nyabu na leta ya Tanzania guhagarika ugatotezo ikubahiriza amategeko mpuzamakungu ashingira impunzi
kereje kwatarere leta ya Tanzania kwetresa nta muntu n'umwe anaje gano kuba mu buhungu umunsi twabona kigisha kama ho leta tugahungu nta muntu n'umwe anaje gano kuba mu buhungu aho ataje umuntu akisubira nta muntu gemeje ni la kereje la kereje umunsi twabona fari hamar tugahera buhungu kwatarere na hasere ko gerageje ka bwana leta ya Tanzania tatu bagakitse amategeko ashize ko igitumo
Uruganda kwa Radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone abarongo y'ikambi cyo kimwe n'abaserukira ishyirahamwe ya Ahinduta mumenye ko leta ya Tanzania yari yafashe iyo ngingo yo kubuza impunzi gutungira ibitungwa mu ikambi mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka bakaba bari bahawe isango rya nyuma gushika ku genekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu ingingo ikaba yadisanga izindi nyinshi zimaze gufatirwa impunzi zo ngahinduta nko kugara amasoko kubabuza kurima kubabuza gusohoka ikambi n'ibindi
Vanessa Muhiteka ni uci usozera amakuru twariko turabashikiriza nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya parfum dasiga na yabashikirije ndabifurije amahoro iwanyu no mu banyu naho ubutaha